imari ku byerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi zimaze imyaka irenga 10 ubu leta yafashe ingengo mu nama shekiranganje kw'ico kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rwo mutsindo rungana bahembwe umushahara rungana aho bo babakorera hose mu kazi ka leta. Itangazo ry'inama shekiranganje yerekana ko intumbero ari ugukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwimbu mu kazi ka leta. Leta yemeza ko abegwa n'ico kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe cingenwa mugambi woshigwa mu ngiro. Leta ivuga kandi ko vyitezwe ko abarimu bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohamvye bagenzi babo cane cane bakora mu gisata c'ubutungane. Iki kirashimisha amasendika y'abakozi nkuru nani impuza amasendika y'abarimu Kosesona ruhurikiyemo amasendika arenga 10 abarimu ne nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice 50% by'abakozi bose nkuko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bubivuga. Ne nabo bamye basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko kubwabo bahembwa make bagereranije na bagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata. Victor Ndabaniwe aserukira ubwo runani Kosesona kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ihuriro ry'amasendika bigisha Kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe ku birabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi, na cyane cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabanura imishahara y'abakozi. Mure tukaba dushimishwa n'uko ivyipfuza amasendika yashyize imbere leta yarayibikoreyeko, bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse ibijyanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono. Iyo rero ni intambwe dushima kuko turabona neza yuko bizoheza bigafasha mu bijyanye no gushyira ku rugero rumwe abakozi bayikorera.
Mu mafaranga leta izotangura gukoresha mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hazoshigwamo ayagenewe uwo mugambi wo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta. Inama shikiranganje yemeje ko ari umugambi uzogenda urashigwa mu ngiro buke buke kuko ukeneye uburyo bwinshi bungana n'imiliyaridi 125 y'amarundi. Ku mwaka ku mwaka hazokoreshwa ayangana n'imiliyaridi 12 n'igice. N'umugambi uzomara imyaka 10 kugira abakozi ba leta bose bazo bibanganya imishahara. Aha amasendika abona ko ari kiringo kirekire. Ico bikoze urunani Kosesona rusanga akarusho kuwo mugambi ari kanini mu kugwiza umwimbo no kugabanya imyidogo nihagarikwa ry'abakozi mu bakozi ba leta.
Bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemegwa ko abakozi bazaba barahindura ibibanza bakoreramo. Ko musanze muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara bayisununuye gusumba. Ubu rero nibaze gushyirwa mu ngiro, abakozi bose bazaba bari mu kazi kamwe bazaba bafise umushahara umwe. Rero tumva ko ari ikintu kituremesha, byaturemesha kandi kubwo ayo manota bayafashe bizotuma atamushahara w'umukozi usubira hasi. Ariko rero naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyishu ku bibazo abakozi ba leta bafise na cyane cyane abigisha, biboneka ko ikiringo cemejwe n'inama shikiranganje cyo gushyira mu ngiro ipolitike y'imishahara ari kirekire cyane gose. Cyo naco kikazotuma inyishu itanyaruka kuboneka nk'uko abakozi bari tubyiteze. Tukifuza yuko rero nk'uko twame tubije inama n'ingingo mu biganiro, leta yogira ikikoze kugira nk'uko inama shikiranganje yarayibisavye habe inama yihuta ukurabira hamwe ibijanye n'ishyirwa mu ngiro
umugambi. Icyo umugambi utegekanya kitanezera amasendika y'abakozi no kugabanya uturusho duhabwa abakozi ba leta bahembwa menshi kurusha abandi mu ntumbero yo kurindira bagenzi babo bagihembwa make. Yamara ayo masendika abona ko ari ikibazo gishobora gutorerwa umuti mu biganiro hagati ya leta n'amasendika y'abakozi. Nk'uko byerekanwa n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta, abakozi bayo bose barenga 180,000 mu gihugu hatarimo abasirikare n'abapolisi bakukira ubundi bushikiranganje. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.